Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Iyo ngingo rero yafashwe Burundi n'Uburaba kuko Uburundi bwaravuye muri sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25. Ariko
uyo ni Aime Laurentine Kanyana umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku vyaha vyakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015. Iyo nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abanyeshuri bahora biga kaminuza Jomo Kenyatta yakorera I Kigali batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri mu Rwanda. Izo zose hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kazi mwese mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana niwe yaduteguriye kandi agiye kuyadushikiriza. Aloise.
Urakoze Oriana. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga mu rugendo arimwo I Washington aranegura cyane abadiplomate b'ibihugu byo mu burengero bw'isi ibyitwa ibya Buraya na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abarorerezi mpuzamakungu aho yavuze ko bitwaye nabi mu matora yo muri Kenya. Odinga yagize ati naje I Washington n'ubutumwa turakeneye intererano y'amareta yanyu kugira mufashe abadiplomate banyu bari I Nairobi. Ati aba ambasaderi banyu ntibashoboye guhagarika uruhagarara icyo bakoze kwabaye ukongereza ingorane harimo n'abarorerezi barimo hamwe n'abanyafurika. Ku bwa Odinga Kenya kibandanya cinjira mu butegetsi bw'igikenye ati kandi benshi baribaza igituma ibihugu byiyita ko bifise uburambe muri demokarasi ataco biriko birafasha igihugu cya Kenya. Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje jo kuwa kane ko zagabye igitero ku barwanyi ba Al-Shababu begamiye umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda bica intagondwa nyinshi. Icyo gitero cyabaye mu masaha y'icyenda mu masaha yo muri Somalia ku birometero 160 mu burengero bwa Mogadisho. Amerika yagikoranye n'abasirikare ba Leta ya Somalia nk'uko umukuru arongoye AFRICOM ni inteko za Leta z'Ubumwe za Amerika ziri muri Afrika abivuga. Avuga ko igisirikare cya Amerika kizobandanya gukoresha uburyo bwose gifise kugira kirwanye iterabwoba na cyane cyane mu gutera ibibanza Al-Shabaab igiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ubwihisho bwabo muri Somalia mu karere hamwe no ku isi. Uwahoze ari umukuru w'ibiro vya gisirikare muri Sudani y'Epfo General Paul Malong yaramaze amezi arenga 6 afungishijwe icamaso na leta mu rugo rwiwe Ijuba kuva kuri wa kane ari degemvya. Umutambukanyi wiwe Lucy Ayake yabwijwe rya Amerika ko Malong yemerewe kuja kwisuzumisha amagara mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Mu minsi heze n'ibiduga by'intambara hamwe n'abasirikare barungitswe mu ibarabara rigana ku rugo rwiwe Ijuba. Inyuma yaho yankiye gukurikiza itegeko ryavuye kwa perezida ryamusaba gutanga abasirikare 30 bamucungerera ubuzima. Imibonano igamije kumvikanisha Malong na leta ya perezida Kir imaze indwi itanguye. Ambasade ya Leta z'Ubumwe za Amerika Ijuba yarashize amakuru ku rubuga rwayo rwa internet ku munsi wa mbere igabisha abanyamerika kwirinda kuja mu bice byakwiragwijwemo abasirikare kugira ntibahure n'ingorane. Umuyobozi mukuru w'igisata cha ONU kigenzura ibirwanisho ruhaunyanganda Yukiya Amano kuri wa kane aho yari i New York yongeye kumvisha ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley ko igihugu cya Iran cyubahiriza neza amasezerano akibuza gukora ibirwanisho bya nucleaire cyumvikanywe ko n'amakungu mu mwaka wa 2015 bubaye ubwira kabiri aho bategetsi bahura ubwa mbere babona ni Vienne muri Autriche mu mpera z'ukwezi k'umunani igihe Nikki Haley yari yagendeye ku cicaro cico gisata kiri kuri ico kibazo nyine c'amasezerano ya nucleaire na Iran. Inyuma y'urwo rugendo Perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kwa cumi guheze yaciye afata ingingo yo kutongera kwemeza ko Iran yubahiriza ayo masezerano. Ingingo yaciye irungikirwa inama nshingamateka ya Amerika nayo ikazoraba ko bikenewe ko ibihano byari byafatiwe ico gihugu bisubizwaho. Yukiya Amano yongeye gusubiriramwo uwo mu diplomate wa Amerika ko gushika ubu igisata cyawo ni kigenzura ibice byose vya Iran co bagikeka ko bikoregamwe ivyo bigwanisha ruhonyanganda mu mpera z'ukwezi rero kwa munani Nikki Haley yari yasavye kubikorwa byo kugenzura bikomezwa cyane akanegura ko bidakorwa uko bikwiriye. Abantu barenga 22 barahagaritswe muri Arabia Saudite ku munsi wa gatandatu w'indwi heze ku itegeko ry'umwami w'ico gihugu mwisekeza ryo kurwanya ingeso yo kurya ibiturire muri ico gihugu yabaye ndanse. Abategetsi b'ico gihugu batangaje jo kuwa kane ko abo bafashe barimwo abatwara intara, abashikiranganji hamwe n'abikorera utwabo. Abamaze gutumwa ko n'ubutungane bose hamwe ni 28 gushika ubu nk'uko tangazwa n'ubutungane bw'ico gihugu. Amafaranga arenga ku miliyaridi ijana z'amadolari niyo yanyurujwe mu kiringo cy'imyaka irenga cumi. Abategetsi baci bafata amakonte yo mu mabanki yabo bakekwa kandi n'ibyo batunze byitwa ko byavuye muri ubwo busuma bizoca bija mu minwe ya leta. Ibyo bitangazwa n'ubucumanza bwa Arabia Saudite.
Nare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kwa cumi umwaka w'2017. Ibindi kuri ingingo mugenzi wacu Eloge buri kane zarabidushikiriza.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda, umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe, bwo kuvugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane mu 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka w'2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyine yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifise ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye mu masezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo sentare ibandanye ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo narijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. Sepe ishikiriza kandi kukorana hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha ku ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habamatohoza yerekeye ibyaha by'agahomera bunwa ziba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo icyo gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije ukubaborezi gufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe ni hamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi baborezwe gufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero. Hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura barundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa, afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwijwe ijya Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asoze ravuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo byora bitewe n'uko bahonyanza amategeko menshi rwose harimo kutegera bagisha inama u Burundi mu byo bateguye byose. Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Inyuma y'iyo ngingo Aime Laurentine Kanyana umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutungane yaragize icyo bivuze ko yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Tumutega amatwi.
Iyo ngingo hariya leta y'u Burundi yatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyuca cyane ibandanye bikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ku Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza. Iyo ngingo rero yafashwe u Burundi ntiburaba kuko u Burundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko u Burundi bwigeze buyimenya. Ebwo mwese mudukorondera amakuru bidasanzwe muzimenya ubunyani ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda
ariko
twabinyetwobandanye duhungabanya abarundi.
Iyo sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko u Burundi buva muri ayo masezerano.
Oya mu gihe yari kuba yatangaye matohoza imbere y'uko u Burundi buvamwo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukarinda buvamwo iyo nibo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya yose ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe mushikiranganje
akazi z'umutekano kawoni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka
mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza ivyo vyaha mu Burundi Burundi bwo bifatamwo gute.
Abo bafatwa nk'abaje gutera u Burundi hama abarundi nabo kuva kuri ntare Uganda baragwanira igihugu buri bazokirwanira.
Muri iki gihe ikintu u Burundi bugiye gukora ni ikihe?
U Burundi burashikirwa aho buhagaze bugashikiza aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma bubandanye bubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami.
Hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko bari uko kwiyotsa icaha aho mubivuga ko iki amasegonda 20.
Mbega iyo muri leta yagiriye habaye icyaha abarundi baraje gusaba gutohozayo ibitohoreza abanyenzi ntibatireke ntadutohoze iby'u Burundi bwacu.
mushikiranje Burundi Eme Laurentine Kanyana turabashimiye cyane gose ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika
tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare muza makungu mana vyaha yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura gutohoza ku vyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuza makungu ari mu rwego mpuza makungu rw'abashikirizwa manza bakurikirana ivyaha bikomeye akaba kandi ari mu ishira hamwe SOS Torture Burundi yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuza makungu mpana vyaha tutega matwi
ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuza makungu mpana vyaha y'ubutonguza amatohoza mu Burundi kwenze twayakiranye ugweze twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera ingira murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza uko mu bikorwa twakoze ari byo kwegeranya amakuru ari byo kuvugana n'abantu bakora ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko tagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimwo kubera babusumbye inguvu nico gituma bigaragaye yuko tutarira busemye byumvikana yuko umunsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha no gukubita intaye mu ruhanga abigiza akagara ma Ruganda mu gutoteza abo bateza gukingira
ariko nanone ministre w'ubutabera w'ubutungane w'u Burundi Eme Laurentine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha ariko ko inkiko sentare z'u Burundi zishobora kubiburanisha nta kibazo
nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bwo mu Burundi mu bisanzwe iyi ndya sentare ko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni kuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiri agaseseshwa muri sentare zo mu Burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka wa 2015 abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa buke bagatogwa ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murangi izuba riva abo bose ntibigeze bakurikiranwa nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe mwumva yuko ibyo ari ukudashaka no kudashoboka hari hageze mbe nihataba hararingiranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyiraho sentare asanzwe abitegekanije byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukora akazi kabwo nta kindi yari gushobora kuvuga nibaza yuko umuntu yumutahura kuko ibyiwe byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufise ububasha gukora akazi kabwo
Maitre Lambert Nigarura uri umwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpana bya mpuzamahanga none se niba Uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi urukiko mpuzamahanga mpana byaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu Burundi igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite
mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubuhoho niyo ngingo yo kutangura amatohoza yafashwe tariki 2025 ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kubiyo leta y'u Burundi ze muri mu mayo masezerano yumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano yashyiraho iyo sentare u Burundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bariko barangira amatohoza mu gihe rero banse kuvuga yuko bazuba barenze ingingo ya 86 y'amasezerano y'iyo mashyaka y'iyo sentare ingingo u Burundi bwashyize ku mukono ubuzuba rero buciye mu makosa ariko naho ubwo kwanka twigihambaye bizaba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta munsi uzokwica ibere kuko umunsi sentare ifashe ingingo kubera isa amakuru yose ahagije amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga amakuru yatanzwe n'amashirahamwe mpuzamakungu imbere cyane cyane n'igisata cyawo nitagize amatohoza icyerekanye ibyaha byakozwe abandikoze n'ingina byakozwe bizumvikana yuko atana amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegerezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko iri bifise icyo kenerwa cyane cyane uwo munsi tubona ni uko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye Burundi bufise itegeko ahubwo yo guca butanga abantu bakurikiranwa kugira bitabe imbere y'intahe amasentari hezi baburanishe amasomo yandi.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Abanyeshuri bahora biga kaminuza ya Jomo Kenyatta yakorera Kigali mu Rwanda batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda. N'ingingo abanyeshuri bemeza ko atacije gukemura mu bibazo bari bafise. Inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga nuko ugomba kuba online. Hari na option ya kabiri yo kuba wayumva.
Uyu ni Emmanuel Muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda asobanura abanyeshuri barenga 300 bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo gucya Kenya. Ni imyanzuro yamaganwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha.
Batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu, bamwe muri twege minervale twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora, kubona uruhusha ku kazi ngugiyo ngiyo, kubona iyo tike kujyana Nairobi, bamwe muri twege ntayo tuzabona.
Imbere iyo system bahisemo ya online, twege ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zihari. None uyu munsi baradufosinga kuba ari byo dukora.
Iyo ubona umuntu yishyura minervale yiziritse umukanda yarangiza ngo kumva ngo birakubise ngo university irafunze nta mpamvu mutabimenyeshejwe, urumva ko ari ibintu bibabaje cyane.
Leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzabura uburyo bwo gukomeza amasomo. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu Rwanda. Umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije.
Nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza. Icyabaho nuko nagiye kuri University of Kigali, amasomo nasanze amwe batayigisha nayo bigisha, n'ukuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo C, n'ukuvuga ngo kubona inyuguti ya C hano ba watsinze kuri Jomo Kenyatta. Ariko ugiye kuri University of Kigali, n'ukuvuga ngo kubona inyuguti ya C bayifata nk'aho watsinzwe. Mu masomo 10 yose, 12 nari maze kwiga. Ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of Kigali, na amasomo abiri yonyine. N'ukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri, itwe tugiye kwiga imyaka ine. Icyongeyeho n'ukuvuga ngo aho masters handi bayishyura miliyoni n'ibihumbi 900, n'ukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600, ubu ngiye gutangira kuri University of Kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi 600.
Iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije. Yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo, ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda. Leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitangire ireme ry'uburezi bunoze. Iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere za
sekondari zahawe amezi atandatu ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze leta itamo kuzifunga burundu nubwo habaye ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza kaminuza Jomo Kenyatta yarangije kuva mu Rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Rwanda dukubiritire muri Tanzania mu kwezi guheza itariki 8 byaravuzwe cyane ko Leandre Baramahije umushikiriza manza mukuru wa sentare yiyungurizo igisagara cya Bujumbura yahunze igihugu n'umuryango wiwe naho byari uko ubutwara sentare nahinyuzwa arahakana ko uwo mucamanza atahunze mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru arabidushikiriza
Kubw'utwara sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu haracari byinshi byo gukogwa kugira abanyafrika baronke ubutungane bwigenga bubereye kandi bwubahiriza agateka kazina muntu avuga ko arico gituma hakoranijwe abatwara amasentare na inyuzwa abatwara amasentare y'akarere hamwe n'abashingwa manza kugira ngo bahanahane ivyumviro kucokorwa muri yo ntumbero
principal défi c'est celui de l'amélioration de la justice
ati chambere nuko muri Afrika ubutungane bwotera imbere hagashimikirwa kugukorana n'inzego zindi z'ubutungane mu karere hamwe no kugwego mpuzamakungu aho bose ni kugira amasentare hamwe n'abacamanza barushirizeho kugwanya ukudahana ibyaha hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu
la protection des droits de l'homme sur le continent
Nashimikira kugukorana n'amasentare mpuzamakungu hari bihugu bimwe bimwe bibandanya kwikura muri ayo masentare akarorero no Burundi buheruka gukura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ubutwara sentare ntayinyuzwa y'u Burundi arahumiriza ko naho iyo ngingo yafashwe atawoshira agate mu ginyo François Nkezabahizi avuga ko sentare z'igihugu zifise ububasha bwo gufata no guhana abakora ibyaha bose
umuco ahubwo nuko Burundi bwikwiye kandi buca imanza zimeze neza kandi zikwije zisakanovera ndetse n'izindi sentare zo mu bindi bihugu zikatwisunga zikisunga ingingo kuko turashobora kwemeza neza yuko mu Burundi byaha bikozwe ibihanwa sentare z'u Burundi zirikwiye ziraca imanza wakoze icyaha wese agakurikiranwa ku rugero rwikwiye twebwe biradushimisha cyane kandi n'amakungu na cyane cyane muri Afrika arabona yuko twebwe twikwiye kandi dushimanza zibereye
ubutwara sentare ya Afrika ijiriwe gateka kazi na muntu asanga inzitizi zikibangamiye cyane ubwigenge bw'ubutungane ari guhabwa amategeko n'amareta hamwe n'ibiturire
toujours est-il qu'il faut souligner que la justice doit être indépendante
ubutungane hamwe n'abacamanza bibwirizwa kwigenga kugira ngo bakore akazi kabo neza badatamitswe ijambo n'amareta canke ngo bahabwe ibiturire baciza ngondagonde nico gituma habwirizwa gukogwa ibishoboka byose kugira ngo inzitizi zose zihave maze ubutungane bukora akazi kabwo ataho
buhengamiye
aho ubutwara sentare ntayinyuzwa mu Burundi avuga ko igihugu ciwe kigwanya gose biturire cane cane mu butungane
byo habari muri Afrika habari mu gihugu cyose hijya hose ya maradio nko mu mama mushikiriza n'abandi bakabishikiriza twumva yuko ibiturire ari vya hose kwisi yose ariko na cyane cyane nko mu Burundi twebwe hariho inzego zihasha gose cyo giturire ariho sentare yikwiye yo nyene ngira ngo zuronka nakaya kubishikiriza ngaha yuko kwivyose nitugisangiye n'ibindi hugu byose twebwe ako o na kantu twisangije kandi tubona yuko tukeretse nabandi bo mu bindi bihugu bya Afrika babona yuko ugwa nyigiturire bikwiye
iyo nama rukokoma yo guteza imbere ubucamanza izomara imitsi 3 bitekanijwe ko ibizovamwo bizoshekirizwa ishame ry'ubumwe bwa Afrika iryo shirame naryo rizoca ribiha abakuru b'ibihugu byose kugira ngo inzego z'ubucamanza zibyisonge mu gutunganiriza abanyagihugu bye Claveniyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru aho ni naho duhaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Cyuti mwese mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye, turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Makuru avugwa hijya no hino kwise mwashikirijwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.